kandi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, bagenzi muduteze amatwi. Turi muri studio 5 kuri uno munsi wa gatatu, itariki 23 z'ukwezi k'8 mwaka w'2017. Kaze mu biganiro byacu.
Je akabakobwa ndakazi mugaba kabagabo ntakonza.
Nzakawa kobwa inzikora kakwari gikapoti bakoresha.
Yego baragutanga ku masede.
Kumva yuko utoga ataka kingenzi ufise bisaba nyine ugenda ukagura nyene kugira wikinge na bukebuke.
Ubwo n'ugwaruka rwo muri commune Buhiga mu ntara ya Karusi rwitabiriye akamo ko kwipimisha umugera wa sida, ruvuga kudukingirizo dutandukanye duhari two kwikingira iyo ngwara. Inkuru tubafitiye tubashikiriza mu kanya. Turabashikiriza kandi inkuru yerekeye ukungene imyiteguro yo gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta muri Tanzania iriko iragenda. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu Burundi, murantunga amakuru avuga ku Burundi muri mu ntara ya Karuzi, urwaruka rugenda no mugera wa sida muri commune Buhiga muri iyo ntara nyene ya Karuzi rurahimiriza urundi rwaruka kwirinda no gutinyuka bakipimisha uwo mugera. Iyo himiriza ryatumye benshi bitabira uwo mugambi ho kwipimisha ku mavuriro atandukanye yo muri iyo commune. Mu mugambi w'igihugu ujejwe kugwanya ikiza cha sida, bemeza ko ibiharuro bafise biva ku myaka kugwaruka gw'imyaka 10 gushika kuri 30. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana.
Ubwo gwaruka gwijukiye guhimiriza abandi kwipimisha no kwirindikiza sida burike mu ishyirahamwe ry'ugwaruka rugendana umugera wa sida muri komine ya Buhiga mu ntara ya Karusi hagati mu Burundi. Ugwaruka gwaritabiriye ako kamo ku bwinshi, aho ni muri kino kiruhuko gikuru cy'abanyeshuri kwivuriro rito ry'Buhiga. Umurongo twasanze ari muremure batonze barindire kwipimisha. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika, bamwe muri ugo gwaruka batubwiye igituma baza kwipimisha.
Tuje gutonda kugira twipimishe ko tugwaye umugera wa sida, je kubera ntari bwipimishe nari nje kwipimisha kugira ndabe nyene yuko no bangwaye cyangwa nkomeye.
So nje kugira ndabe ingene meze gusana na kimwe ni yagiritse. Kugira ndabe ingene meze mu mubiri. Ko no bana ravukanye. Je ni mva neza shaka gusa ndabe kongene merewe kubera umuntu birashika nyene ukabyumvira nyene.
Ubu nkeneye ndabe ko n'umundi atangwa na ngasanze ngendana. Nte ngo nyisimba za kuma asanze yinziza cyangwa arimbi no ntabyo nokubika no bibwira umudamu kuba twakanye
Nshembora ati niyo misi yose no bamaze hari gihe ushobora kuba warandwe nk'umuntu imaze aho baripimishije iki cyaye kwera nari nipimishije rimwe hagumana amakenga ati nk'ubuntu yipimishije rimwe hari gihe bashobora kutayitora inkumbe yiyubitse.
Muri ugo gwaruka bamwe mu bigeme bivugira ko atagakingirizo k'abagabo bazi bakemeza ko ico bazi aragakingirizo k'abakenyezi, ariko nako bamwe muri ugo gwaruka bemeza ko atako bakoresha. Naho abagabo n'imisore baremeza ko bakoresha gafuko kandi baburonswa ku buntu, abandi nabo bashira imbere kwihangana.
Barakatubwira kugana ko
Jena kundabona. Je akabakobwa ndakazi mugaba kabagabo ntakonza.
Nzakawa kobwa inzikora kakwari gikapoti bakoresha.
Yego baragutanga ku masede.
Numvise nyene byoza birangora iminsi yose ndashaka.
Oya kandi tutacamo ibyo by'amabanga muza bitsinda gara babicamo n'abatabicamo.
Mu minsi yose baramesha kiyago barabutanga kwere. Yego ku buntu kwere. Umva yuko utoga ataka kingenzi ufise bisaba nyine ugenda ukagura nyene kugira wikinge na bukebuke.
Uno mwigeme w'imyaka 19 ari munani gugwaruka rugendana umugera wa sida arashingira na urundi gwaruka ukuntu yashoboye kwiyemera mu bandi bakomeye, aho ni mu gihe akibimenya ko agwaye vyamugoye kwihangana kuko yikumira cyane.
Ingene vyanjemwo nanje na Rose ugwaruka gwamaze kwiyakira rukanyagisha kuko ubwa mbere je nanje vyarangoye kwiyakira, hama maze kubana na abo kenshi dafata intumbero yo gufasha abandi kuko nanje urumva ko bamfashije bankuye habi sinashobora kuja aho abantu bari narinyegeza.
Uyu mwigememeza ko nagendana umugera wa sida hari imisore iza kumusaba urukundo ariko arafise uko abyifatamwo.
Urumva ndi umukobwa bategerezwa kuma mugabo jewe ukomeze ndavuga oya. Urabona ko hariho ubafise umwete akagumaza amaze kushikira irirenga kabiri canke gatatu ndabwira nti nibishoboka gutya kuko ngendana umugera
kwemera hari haba dashoka bavyemera hari huwigeze kumbwira ko ndamubeshe mugabo cha ndamubwira amerekeze kwa muganga ni hama acarabona ko nta mubeshe
eka nivyizigiro vya kazoza kuri no mwigeme birakomeye
ndiko ndiga amashuri niteguriye kuyaheza niteguriye kuba umudamu mwiza mu rugo ego
ibiharuro vyo mu mugambi w'igihugu wo kugwanya sida mu Burundi vyerekana ugwaruka ariko rubangamiwe nikiza sida muganga Desire Nduwimana n'umunyamabanga shingwa bikogwa muri uwo mugambi
kubiharuro dufise turabona yuko kuva ku myaka 10 gushika ku myaka 19 abarenga igihumbi kimwe n'amajana 2 baragendana umugera wa sida dufatiye kubari hagati y'imyaka 2024 abarenga ibihumbi 2,800 baragendana umugera wa sida ubushurashuzi nico kintu ca mbere kizana umugera wa sida kubice birenga 90% by'abagendana umugera wa sida abenshi usanga bawanduye mwubwo buryo
Muganga Desire Nduwimana avuga ko ari naco gituma mguhimiriza bashimikira cyane cyane ugwaruka kugira ngo ruhindure ingendo ikarusi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Fidel Antoine Nsabimana dukubitire muri Congo hasigaye indwi zibiri gusa kugira umwaka w'amashuri utangure muri Republika ya Demokarasi ya Congo impunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'agateganyo mu ntara ya Kivu y'Epfo zirasaba amashirahamwe ashinzwe uburezi ko yoshira abana babo mu mashure inkuru irambuye twishikirizwa no mumenyesha makuru wacu Vedast Ngabo
Zimwe mu mpamvu zituma abo banyeshuri ba mu ngambi yagateganywe mu ngemonge batiga nuko bageze muri inkambi mu kwezi kwa mbere mu gihe umwaka w'amashuri muri Republika ya Demokarasi ya Congo usanzwe utangira mu kwezi kw'9 indi mpamvu nuko biba biteganyijwe yuko bamara ibyumweru biri mu nkambi y'agateganyo mbere yuko boherezwa mu nkambi yo mu Rusenda ahari amashuri abanza nayisumbuye ariko kubera yuko inkambi yo mu Rusenda iri mu impunzi z'abarundi zirenga 30,000 yatagifite ubushobozi bwo kwakira izindi mpunzi usanga ari impunzi zimaze amezi 7 mu nkambi y'agateganyo ya Mongemonge sanje na Kavimvira bamwe mu babyeyi bafite abana mu nkambi y'agateganyo ya Mongemonge iri muri sekiteri ya Mutambara territoire FIS basaba yuko uyu mwaka w'amashuri usigaje ibyumweru 2 kugira ngo utangire azongera gupfira abana babo busa n'inderera Irdagonde afite abana bane bose batiga muri inkambi ya Mongemonge hari tasaba amashiramwe acinzwe uburezi muri Haseren
twebwe twasize ngaha mu kwezi kwa mbere twazanye abana biga ariko urabona tugeze mu gihe cy'uko abana batangura kwishure ariko turabona neza yuko mengo ntibashobora kwiga twasaba yuko bo duha uburyo bw'uko abana bo kwiga bakadushira ku mugaragara
usibye aba bana babana n'ababyeyi babo mu nkambi y'agateganyo Mongemonge hari nabandi naba muri inkambi uyu mwaka w'amashuri wa 2016-2017 wapfiriye ubusa kubera yuko batarashigwa ku gipapuro kizwi nka fomu igipapuro kibahuza n'ababyeyi babo mu nkambi yo mu Rusenda dore ko bagiye bahungira muri Republika iharanira Demokarasi ya Congo mu byiciro bitandukanye
bimwe ajya mu zana ariko ndiyumvira nako ndiyumvira yuko bo duha nk'umwanya tukaja kwitegura ku babyeyi bacu nka twebwe tudugizwa ku mafomu tukaja kwitegura hanyuma mu kwezi kw'icyenda tukaja ku masomo
naingiye wicyeme kuvaho twaziringa turakenatwe kugira tujye ku ishuri turabikeneye abanyeshuri
saba ababyeyi bo mu nkambi z'agateganyo bugarijwe n'ibibazo by'abanyeshuri batiga ahubwo n'impunzi z'abarundi zibanze inkambi mu muhana w'Ikenya uri mu birometero 8 n'inkambi yo mu Rusenda zisaba asere yuko yazibuka ikishurira abana babo kubera yuko ari hurizo rikomeye kuri aba babyeyi kubona amafaranga y'ishuri
cyo saba asere twege turi hanze y'inkambi bari bakwiriye kugendera abantu ziye ko ziri hanze y'inkambi amashuri ari hanze y'inkambi abanyeshuri biwacu b'abarundi bige ku buntu
Jamii Kitamuka umukozi ushinzwe gukingira impunzi muri inkambi y'agateganyo atangaza yuko muri mwaka w'amashuri wa 2017-2018 abanyeshuri ba mu nkambi z'agateganyo nabo baziga mu gihe inkambi ishasha y'umurongo izaba yuzuye kuba aba bana b'abanyeshuri bamara igihe kirekire mu nkambi z'agateganyo bicaye batiga muri bo harabagenda basabiriza ibyo kujya n'imyambaro mu baturage b'abakongomani babatuye mu mujyi w'Ibuvira n'uw'Ibaraka badase ngabo ku bwijwi rya Amerika imongemonge ho muri territoire FIS
Ijwi rya Amerika makuru ku Burundi arabandanya zimwe mu mpunzi z'abarundi zifuza gutahuka mu ikambi y'impunzi iri Nduta muri Tanzania zarahawe impapuro zo kuzuza kugira zemeze ko aribo babisavye imiryango amajana 8 ya mbere niyo yatanguye gushira urukomo kuri izo mpapuro HCR ivuga ko ari intambwe ya nyuma yo kugira ngo batangure gutegura kubatahukana mu minsi iri imbere. Ni inkuru ya mugenzi wacu Claver niyo nkuru.
Amakuru ava mu ikambi y'impunzi Induta muri Tanzania avuga ko imiryango amajana 8 ya mbere yatanguye kwiyandikisha ku rutonde rwa nyuma kugira ngo bataye mu gihugu c'amavukiro. Abari kuri urwo rutonde basabwa gusinya babanje kugisha inama umutima n'abagenzi kuko ari urutonde ntabanduka, nk'uko ishyirahamwe HCR gita impunzi ryabibasiguriye guhera mu mpera z'induheze. Bamaze gufata ingingo ya nyuma izo mpunzi zica zemeza n'umukono wazo, maze zikandika ko arizo zavyisabiye kugushaka kwazo atagahato. Umwe mu batwara abandi mu mazone atandukanye ari muri iyo kambi y'impunzi z'Abarundi Induta avuga ko kwa gusinya kwatanguye kuri uyu wa mbere kandi ko kuri ko kugenda neza.
Baramanitse imiryango ishaka kumaza n'umunani bariko baruzuza amafomu bazo bahagira batake igitangi bari basanzwe bafite n'amafomu y'impunzi zose ya Afurika. Basika n'umunani cyo kwa mbere niho batangura kuza gutora kuzuza ayo mafomu, kuko makazi yari yatubwiye ati agiye kugerageza hamwe uko kwezi kohera ruko batanguye kubatahana bayivuriza ku bibazo bitwaye intambi kwa mukuru wa makazi. Niyo bazoguha kuri dutaye kuko irya karasa y'impunzi n'irya fomu batanga utekereza kuzodusiga ku bibazo bitwaye intambi batacaguha iyo emisoro wavukije uruzi gufatisha nka dekarasi. Izapapuro hambere babahaye biyanditse cyari yanditse kati yenaka ndemeye gusaka kuko ushaka kwibanza atagahaje kumvega ariko aruzuza amafomu n'abandi bariko bariyandikisha ku byinshi.
Gushika ubu nta munsi wo gutahukanwa uramenyekana. Icyo bikoze ishyirahamwe HCR yitaho impunzi ryabwiye izo mpunzi ziriko ziratera umukono ku bipapuro bya nyuma ko gutahukanwa bizokogwa hisunzwe intara bahunze bavamo.
Wakani wazotigira mu nama ingaha hasire yatubwiye yuko ukuntu bazotaha bobo bazoduhagira bazotana ku ntara ku ntara uburyo bazitubatanisha bumva urumva bakaza baravuga bati namba ari intara runaka ikikigiwe namba ari ntamakamba babandi batahana n'amashamba yiyandikishije baraheza babahishije bace batahana bace bavuga bati hakikiwe nta ruyizi babatahane bahishije bace bavuga hakikiwe nta cyankunze niko bazozaratahana nta kubatahana ikivunga intara bazozaratahana intara ku ntara barazimanika bahishije kuvuga ayo mafumu azoca bamanika intara zizotambura baragerewe cyane kuriragerewe n'abandi nyine bakabiyandikisha ubwo bashakiza ikintu nawe ikagitaha ikiguru.
Urutonde rwa nyuma rw'abashaka gutahuka ruriko impunzi z'Abarundi zirenga gato 15,000 mu gihe iyo kambi y'impunzi ya Nduta irimo Abarundi barenga 244,000. Nawe biruko hari n'abadakozwa ibyo gutahuka vuba.
Jewe ushaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera. Nahunze umutekano mubi umutekano muke hamwe n'intwaro mbi jere nkirahira cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu ntana kunguvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga mbo. Icyo no kumenyesha nuko abantu benshi bicuza gutahara baje guhera mu kwa mbere bivanye n'inyigisho bari barutseza ayo mahera atasharonka amadolari 60 hamwe n'imfungurwa z'amezi 3 urumva cyavuga ati sikangende gutwara y'i Burundi. Urumva n'inyigisho nk'abantu bahunze guhera ubwo mu rutangwe 2015 umubwiye gutaha byumva mu gushika kubashitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'icumi 2016 ubu hari kwarataha abaje guhera mu kw'icumi 11 kuduga nta yundi abaje kera nta n'umwe arataha.
Haraheza amezi arenga 3 bamwe muri izo mpunzi batanguye kwisabira gutahuka atagahato, kimwe mu bituma zimwe muri izo mpunzi z'Abarundi zishaka gutaha nk'uko bamwe muri bo babivuga n'inzara kuko ibifungurwa byagabanijwe akatari gake. Byatumye mbere haba imigomoko akarenga 3 yo gusaba izo mfungurwa, bamwe barakomereka abandi bitaba Imana. Hari n'abavuga ko iyo nzara izo havituma n'abadashaka gutaha bahitamo guhungira mu bindi bihugu.
Ibyo ntawo bigeha kuko uraje ubu ingene haguma hagabanurwa ifungurwa uko ukwezi guheze canke amezi 2.
Nibaza ko ariyo muri iyo ntumbero bavuga ati ko baje kwiyandikisha bose bahunguke reka tugabanye ifungurwa mpaka bonyine biyomore, nimba basubira mu gihugu nimba bagenda mu bindi bihugu bitandukanye mugabo bavenga hi Tanzania.
Mugabo ku byo tubona
nuko bamwe tuzohaba duca tukomoka tugasubira bamwe mu gihugu cy'amavukiro nyine tugapfira iwacu, abandi nabo tukaraba ibihugu bibanyi tugendamo.
Mu ntango z'uno mwaka w'2017 leta y'u Burundi yihaye ihangiro ku mwaka uhera imaze gutahukana abarenga 181. Ibyo byashimangiwe n'urugendo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aherutse kugira mu gihugu cya Tanzania, aho we na mugenzi we w'icyo gihugu John Pombo Magufuli bahamagara impunzi zose ziri muri Tanzania gutahuka. Perezida Nkurunziza yababwiye ko amahoro ari yose mu gihugu bahunze. Kondweze abandi Barundi barenga 180 bari bahungutse bavuye mu gihugu cha Congo. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwishyu rya Amerika.
Urakoze cyane Pierre Clavier kuri iyo nkuru. Ubunaho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza mwateguriwe na Studio Ijambo mu Burundi.
Mina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza naniko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ntorere Kazoza,
Ntorere Kazoza.
Jerome Niyonzima ndagwikaze muri kino kiyago cha politike Ntorere Kazoza cha Studio Ijambo gisamira na hano kwijwi rya Amerika. No munsi nkabangiye guha akanya mugenzanje Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu Honorable Sylvestre Bikorindagara aseruki mugambwe Sanya Frodebu, Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Eradebu, hamwe na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem, aho bajya kurabira hamwe intambwe Burundi buteye muri kino gihe mu bijyanye no gutsimbataza demokarasi. Terence Manirakiza ijambo ni rwawe.
Faustin Ndikumana, mwarakoze icigwa uno munsi mugerageje kwiheza mubona aha mu Burundi byo babiranga intwaro rusange ariyo demokarasi bigaragara nibihe
haracara kaze. Kuko niyo tuko turumviza amadiskuru y'abana bariya hariyo nabashaka kwigarukiriza gutegura amatora gusa. Babona ko demokarasi iteguye amatora biheze demokrasi avuga amatora gusa ibintu ugasanga arabibangiriye nabandi nabo usanga navuga amatora usanga nabo nyene hari ukuntu ko kwihuta cyane kugira amatora kugira aribyo bashikira bishikira ugasanga na opposition ibintu bya rukoze opposition ugasanga hari nabo nyene usanga hari ugushobora kuba hariho nko kwenza karimba imwe ndio vuga rero yuko ku ruhanwa rwo gose haracari cyo guhindura ingendo naho bimwe tubifise mu mategeko byemera mugabo naryo bikeneye gukosorwa mu mategeko
gushyirwa mu
ngiro mugabo mu ngendo naho kabisa haracari uruhara ni kugira intwaro rusangi yumvwe neza n'abarundi n'abatere politika ikora haba ku butegetsi no muri opozi urabona yuko hakira kantu gahari
tuva tugaruka ko
kumure ukabona gahaze mugabo ukwitwa yuko nk'imigambi hari mu ndoro imigambi hari amatora mu Burundi araba opozisiyo mu Burundi ashobora kuzunga ashobora kuzunga ndi mugambo udaharani utari muri utari ku butegetsi bya ivy'amayigarite do droit de chance biranditse amategeko amwamwe separation de pouvoir amategeko amwe baravuga ko bihari naho hariho amategeko yo gukosora davantage urumva ivya ni vérité publique navyo bakomatiko babihari mugabo umva ko hari inzizi ngwa ngavuga ngo ntishobora gushikira abanywanyi bacu abantu barafungwa baragira gute urumva nibintu tuvuga tuti nukuraba aho gahare ngene umuntu yo gateza imbere hayo naho ibintu navyo bya spécialité de pouvoir civil et pouvoir militaire usanga ahantu ugasanga abapolisi ntari kuba ruba nk'inzego zimwe iziza abaprokira parke canke nibyo ugasanga hari abakoresha igikenye kizaye ni n'ubusirikare ugasanga nabo kuba rumva yuko demokrasi abatwe bari hejuru rero nibintu byihinduye guhindura ingendo separation y'ugutandukanya ubutegetsi hoho nabo narabicagoranye hari abantu bashishaje gukoresha ubutungana bo muri executive hariho aba muri executive badashora ku kumva ko inama shinga mateka ibwirizwa kubakontrola kugira ikontrola ibikorwa byabo ishobora urumva mu ngendo haracyariho ako gukosora
reka kugira ko muri turaza kugaruka ko tuzi kuro nka kumbere naho dufatira gaga turabe ico kugwa reka mpe ijambo honorable Bikorindagara muravye namubwiye muri sawanya Fredebu no musi ntambwe tugeze ko muri ibi muhinga yaje kutubwira direkana ahari intwa rusangi mubona mu Burundi no musi tugeze tugijije hehe
murakoze umushinga ntare Foster ibyo yashikirije ubwa mbere yavuze ivyerekana intwaro rusangi kwimeze kuko ko ariko bimeze mu Burundi yavuze ati biranditse ivyo nivyo nange ndamushigiki ibi byose yavuze nkuko imigambo itezwa kuba myinshi hanyuma ko hatezwa kuba liberté publique no kuvuga kwisanzura mu byo kushikiriza ntuze ibyo wiyumvira kuvuga ibi bya règle de la majorité ati abarushije abandi batware mugabo batwarire bose ibyo biranditse na cyane cyane mu masezerano y'Arusha no mwibwirizwa shingiro ukemeza ko opposition baho aho mu bisanzwe tweza kuba gucyo ibyo yavuze byose ndabyumva mugabo mu nyuma niho yagiye kuvuga ati haracari ibintu byo gukosora urumva aho ni aho tugeze rero naho ngomba shike ibi byose yavuze ndavyemera niko byategerezwa kumera ariko siko bimetse nti byo kuvuga ati intwaro rusange yerekanwa n'imigambwe myinshi none bimigambwe myinshi iri hehe ko mbona niyihari yitwa kwari ngwiza murongo gusa myinshi iri mu kwaha k'ubutegetsi iyihari nayo yitwa ko ari ya opposition ntihabwa ahivugiye irabutswe iraburabutswe
maburabutswa gute kumbure
iraburabutswa gute ni byama byumvikana mu maradi urambatse urumvirizaho baza baravuga ati banaka babujijwe inama basanze ari batatu baca urabafata ngo bari mu nama kandi akazi k'imigambo ari ryo kwigisha kugira inama urumva ibyo byose kuburabuzwa abantu bafungwa ngo bari muri FNL cyahe bari muri MSD cyahe muri Frodebu ibyo mama mwabyumvise ikindi nacyo novuga yuko ata migambwe myinshi biho nuko umugambo uri ku butegetsi uragira uburyo bwose kuburyo umuntu atari kumwe nabwo bamuburabutsa batamuburabuke bakamukwegera iwabo bamuhaye novuga ni nka za gasopo mu byerekeye by'akazi guhabwa akazi cyane kugumaho wari uri mu kazi cyane kuduzwa ipete wari kuba directeur bagapfama hashira wa ufite amashuri make mugo kugira bakugira ati wewe cyane bakaguha mitation kugira uvane n'umugore wawe n'abantu uze gukorera ku rugacyo usanga utuje kwinjira muri uwo mugambwe mugabo atari uko wumva mugabo kugira ushobore kubaho no kubeshaho umuryango urumva nta migambwe ibikiri hari myinshi
n'ubu nuko kumbure guserukira iyi mugambwe mu biganiro byo ku maradio byerekana ko umugambwe ubuhari naho uvuga uti agahaze naho kaba kakihari
ndakubwiye mu maradio yahe ko hasigaye iyo sanganiro gusa naho nyine sinzi ko musohora byose bibabyagiye aiko ubaba yizi cha abazi iradio iri shika hose cyane ni iradio y'igihugu ntari hari kera bumviriza iradio yitwa RPA ya gose barayumviriza ubu ntari ha awe n'izindi uzeza havuye urumva ro ntari hagahaze tuvuze tugiye muri bya liberté publique naho nyene nakubwiye liberté publique biri muri ibyo by'uburenganzira bwo kujya hamwe mugakorana cha hamugaserura icyumviro cyawe manifestation publique kandi manifestation so nuko ubutegetsi buca bubyita ngo numugumuko ya nukwerekana ari umunezero cyangwa umubabaro kubiriko biraba cyangwa bigira bibi uri kurerekana kandi hajya birafasha ubutegetsi nuko batabize mugo ugasanga biraburabuzwa bacha bagira ngo yamwe ntibishoboka kugira amanama jeno hakaroro kamwe nk'ivyo vyinama twarasabye inama twogira kuri Meridien twari kubambe Hotel Source du Nil twari kwigira tariki 2022 turandika makete barateba kutwishura baratubwira ngo makete yarazimiye baza kutwishura hasigaye iminsi tutagishobora no gutanga ama ubutumire ku bantu babanyacubahiro tubishira 29 twagiye kuyigira tutara uwo mwanya usigaye uri muto cyane nk'ivyo nibintu cyangwa ugasanga bace bavuga ngo isare yarafashwe hariho twitwazo twinshi bagiye cyangwa hajya dutora abantu tubemeza ngo barongore ibi bisata n'ibindi by'igihugu tube byemezwa n'inama nshingamateka na nkenguza amateka ugasanga biciye hari
none ubundi umushingamateka yatezwa kuba ashimbere ibyumviro by'umugambwe cyangwa ibyumviro by'ubwiye
by'umugambwe iyo bitumbereye mugabo arinda gutora kurikije uko abyumva ku mutima mu bisanzwe umugambwe we yimwumvishije birakunda mugabo ronguhe ako karuka ka maramazi icyo gihe batora umuntu yari yabaye cegera cyambere cy'umukuru w'igihugu yitwa Busokoza Bernard mu gitondo baramwanze nka bose ku mugoroba bamwemera bose ubivyo ubisigura gute we ntumva ko ari intwaro y'intuze y'igikenya donke ntibakiri n'amashinga amateka
Abatujumwana umwazi batano basangira nawe wansumubanyi wawe umeze nkawe sangwe
Reka duhe ijambo muri kano kanya Honorable Jean de Dieu Mutabazi mugira muti mugambwe wanyu intambwe tugeze ku munzira ya demokarasi
ica mbere nagira ngo tubare twumvikane nuko turiko turitegereza iyo tuvuye niyo tuja kuvyerekeye intambwe tuko turatera demokarasi niduhere 93 nivyo Honorable bikwendagara vyati erega imigambwe myinshi uguhiganwa n'ibindi twabitanguye 61 nimwibagire yuko hageze ibya independence hariho abarundi batari bashigikiye yuko tworonka independence ubwo nyene nuko uvuga dutereza amashi nitugarukire kuri ijya myaka 24 wavuga 93 duhere kuri imyaka 55 niho twovuga tuti inzira
ya demokarasi
twagiye turatitaraha reka turabe ingene tutosura kandi gutitara turabe iyi myaka 55 iyo tuvuye turabye iyo tuvuye kuri imyaka 55 hari ikintu bita stabilite urabona ibi bihugu twovuga yuko byadutanze kwinjira mu ntwaro za demokarasi baraje mu matora muga ntibajyana inzara igihugu kiguma gitekanye barareka ntuze kutumvikana mugabo igihugu kikaguma gitekanye no kuvuga stabilite ariko bituma rero uriko urubaka demokarasi nka twebwe turi imboneza utegeza kuvuga ati turaje mu matora mugabo igihugu kigume gitekanye nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 93 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 61 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 65 kugira ngo uronke ibintu byose ubukeneye gataya kadina muntu igihugu kigume gitekanye iyo migambwe myinshi uyigumane niyo liberté d'opinion byose ubironka neza igihugu gitekanye nyagire rero umuntu aca yidohora ubutsinze ntibatsindeho n'utsinzwe ntibatsindeho burya rero ivyo bibiri tubiteranije ni ucuronka igihugu gitekanye
urakoze Terence murakoze nabo batumire mwari kumwe muganira ivya demokarasi mu Burundi barakoze nabo bariko baradutega yomi Jerome Niyonzima ndabipfurize kuranirwa mu banyi no mu vyanyu nabo buta
cyari kiganiro nturerekazoza Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
Turashimiye bagenzi bacu bo muri studio Ijambo mu Burundi aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka tubitse ko mushobora kuja kuri site yacu internet mukoro nka yandi makuru n'ibiganiro ni wezi 3@radio yacu voa@.com